Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 26 z'ukwezi kwa munani, umwaka w'ibihumbi 2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Bahaye ikaze mwese.
Twe twumva ko tugiye gukorera Abarundi mu rugero dufise, twari kwifuza kuronka ibisumbu byo twarose, ariko n'ibyo turose tubishimye konye.
Uwo ni Charles Nditije, umukuru w'umugambwe IPONA utemewe n'amategeko mu Burundi, avuga kuri leta nshasha y'u Burundi yashyizwe ahagaragara ku munsi wa mbere. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Mahoro neza Alphonse.
Mahoro neza Oriane, mahoro neza mwese muri kumara kwirikira aya makuru. Igihugu cya Turukiya ku munsi wa kabiri caragiraniye amasezerano n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kurwaniriza hamwe bakoresheje indege wa mugwi w'iterabwoba Islamic State. Ayo masezerano agiye kuja mu ngiro mu minsi iza. Kahala Bab numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu bushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwivuna abansi yatumenyesheje ko Peter Cook, uwo ni ministre wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi, yashimye ico gikorwa. Ati twari tumaze imisi turiko turakorera kuri ako kantu kari gahaze mu gutunganya neza ibikorwa vyacu, none turabishitseko. Mumenye ko mu kwezi guheze Turukiya yarikuye ko indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bariko barafashanya mu kurwanya umurwi w'iterabwoba Islamic States zoguruka zikoresheje agataka kacu biciye mu kibuga c'indege ca Encelik. Yukiya Amono aserukira ishami ry'ishyirahamwe mpuzamahanga ONU rijejwe gucungera iby'ibirwanisho roho nyanganda, yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko yumva aremye muko muri iki gihe umurwa arongoye ufise ububasha bukwiye bwo kumenya ko Iran ibandanye umugambi wo gukora ibirwanisho roho nyanganda kurusha mu myaka icumi iheze. Yukiya Amono yamejeje ko ku minsi iheze Iran yarungikiye umurwi arongoye inyandiko nyinshi zerekeye imigambi isanzwe irangura muri ico gisata. Ati mugabo turacari ko turavyiga neza dusesangura, turabe ko hari ico bakirimwo cerekana ko hari umugambi wo gukora ibirwanisho nyanganda urimwo. Ati mu nyuma tuzomenya rero ngende ca dukora igenzura ryacu. Igihugu c'Ubufaransa kiragiriza ibikorwa by'iterabwoba Ayub El Kazani. Uwo n'umuhungu yagerageje ku munsi wa gatanu kurasa abantu bari mu igari ya moshi yarivuye mu gisagara cha Amsterdam ahani muri Orande igana Paris mu Faransa. Inyamiramabi Frederic Mollens amwagiriza ko yabanje kuraba amasanamu ya video yerekana ibikorwa vya ya mirwi y'iterabwoba yishimikije idini rya Islam imbere yuko akora iryo shano, kandi yari yitwaje ingoho ndende, inkontoyi, amasasu n'imbugita. Ku munsi wa kabiri mu ijoro niho hategekanijwe ko ivyagirije ivyanditse bizoba vyamaze gushikira umucamanza. Umushingwamanza aburanira Ayub El Kazani wasamba avuga ati umukiriya wanje nta gikorwa c'iterabwoba yaragamije gukora, atahubwo kwari gutera ubwoba abantu kugira ngo abibe amafaranga. Inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaragabishije perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir ko mu gihe atosinya amasezerano ku munsi wa gatatu nk'uko yavyemeye ko iyo nama izoshifata ibihano vyihuta. Joyu Ogu ni umunyanigeriya arongo iyo nama muri uku kwezi k'umunani, yavuze ati bitegerezwa gusinywa atagisabwe. Perezida Salva Kiir yemeye ko azosinya amasezerano ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Juba ahagatwe na perezida wa Ethiopia, wa Uganda, wa Sudan wa Kenya bahagarariye ayo masezerano. Mu bihano bitegekanijwe rero harimo kugarira Sudan yo mumanuko amasoko yo kugurira mu birwanisho kw'impusha zo kurenga imbibi abakozi bakomakomeye b'ico gihugu no kugara amakonte ariko amafaranga ico gihugu gifise mu mabanke yo hanze. Abo batavuga rumwe harimo mbere n'uwahoze ari cegera ciwe baramaze gusenya amasezerano mu ndwi iheze. Umuvugizi wa perezida Salva Kiir ari wewe avuga ati perezida aracafise aho ashaka kubangira, ati kandi yibaza ko ayo masezerano azomara umwanya urumero mara. Muri Hongriya ubutegetsi bwaho bwaramejeje ku munsi wa kabiri ko impunzi ziriko zirinjira muri ico gihugu no mu bindi bihugu vya Buraya zidaharugwa. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryitawe impunzi HCR ririko riratakambira amareta ko yoterwa ihigongwe nabo bantu badaharurwa bariko barahunga ingo zabo baronderaho baho batekaniwe. Ico gihugu ca Hongriya kimaze kwanika impunzi zirenga ibihumbi ijana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2015 gusa. Biharuro bisumba kabiri ibyo barafise mu mwaka uheze. Ku munsi wa mbere honyine hinjiye impunzi zirenga ibihumbi ni jana. Ni igitigiri kinini cyane ku munsi umwe gusa. Hongriya rero ni igihugu kimwe muri bya bihugu bya Buraya byuguriranira imbibe bita Schengen. Ubu icyo byica gihugu kiriko kirakora ni ukubaka uruzitiro ku rwego gihana na Serbia izo mpunzi zizanana kugira ngo barabe ingene bugabanya umurindi w'izo mpunzi ziza ko benshi muri abo baza babacobutse ibari Mediterane bitoroshe bavuye muri Syria, Afghanistan na Iran.
Urakoze Alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro vyo muri kino gitondo. Nchuti mwese muri kumubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM umurongo wa 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3. Nyo makuru yo mu biyaga binini abagize leta y'u Burundi yagaragajwe ku munsi wa mbere mu gitondo ku munsi wa kabiri niho barahira mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Fidelite ishatse aragucira ku mayanga
devant le président de la république devant le parlement moi Leontine Zeimana je jure fidélité à la charte de l'unité nationale.
Abo barahe bagenwa mu banga w'ubushikiranganji bariko barahira imbere y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ibyegera byewe bibiri abashinga amateka abakenguza amateka inzego z'igipolisi n'igisirikare. Iyo leta igizwe n'abashikiranganji 20 harimo abahutu 12 n'abatutsi 8. Abakenyezi bari muri iyo leta yarayishinzwe ni 6 bose hamwe ko ari 20. Abo bashikiranganji bavuye mu gambwe CNDD-FDD no mu runana mizero y'abarundi. Abavuye muri CNDD-FDD 15 nabo 5 basigaye bavuye mu mizero y'abarundi. Abo bavuye mu mizero y'abarundi akabari Pelate niyo nkuru aramutse ubushikiranganje ubudandaje amahingo n'ingenzi Serge Ndayiragije akaba ari umushikiranganje ajeje intwari ibereye Felix Mporerimana akaba ari umushikiranganje w'abakozi n'akazi Jean Bosco Hitimana n'umushikiranganje w'ugwaruka hino n'imico kama nayo Jean d'Arc Kagayo akaba ari umushikiranganje arabiterambere y'amakomune atongwasa umwe mu mboneza zuna namizero y'abarundi ntashimishwa cyane n'ibyo bibanza barayi baronse
twe twumva ko tugiye gukorera abarundi mu rugero dufise twari kwifuza kuronka ibisumbi byo twarose ariko nibyo turose tubishimye uko nyine
abasore kibihugu byabo hano mu Burundi ingihugu cy'u Rwanda Kenya Afrika y'Epfo Egypt Ububiligi Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'intumwa ya papa bari bitavye ibyo birori twamenyeshe ko muri leta yarayishinzwe amashuri mato mato ayisumbuye aya kaminuza ubasigaye asangiye ubushikiranganje ikindi naco mwomenya nuko muri abashikiranganje bagize leta yarayishinzwe uko ari 215 ni bashasha nayo 5 bagumijwe mu mabanga yabo abona we itabo Abdallah Mutswa ubushikiranganje wiye gacha leta Alain Emenya Mitwe atwara ubushikiranganje bujejwe imigendanire hagati y'Uburundi n'amakungu umushikiranganje wo kwivuna bansi Emmanuel Ntawumvukiye Leontine Nzeyimana umushikiranganje w'ibiro by'umukuru w'igihugu ajejwe injira y'Uburundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe na ko bimanira kiza umushikiranganje w'ubutare na gataka ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite ishatse. Uwitwa Jean Bosco ntunzwe n'Imana umushikiranganje w'ibikorwa vya leta ari mu mugambwe CNDD-FDD ntari mu mizero y'abarundi muradutunga. Tukivuga ku makuru yerekeye leta nshasha y'u Burundi, Charles Nditije umuyobozi w'umugambwe IPRONA utemewe n'amategeko yatangarije Ijwi rya Amerika ko atemera leta nshasha yashizweho mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema umushinga na Nditije yavuze ko umugambwe wiwe udahagariwe muri iyo leta naho bahoze mu runani amizero y'abarundi bivugwa ko gwahawe imyanya 5 muri leta.
ikanagatonya muri leta twebwe ntiduhagarariwe ko kugacu nta leta irashinga leta ntare twiyumvamo nta muntu wacu ari niko nta leta ari n'umwe.
Ese abo bantu batanu bivugwa ko baturuka mu runani amizero y'abarundi sanswe mubaze
bamwe turabaza abandi ntabwo tuzi icyo navuga mu nte ntagiye kuja kujya amizero y'abarundi cyo gihambaye gusenda ibindi icyo navuga ni kuno munsi ku bwacu atakintu cabaye. Ikintu gusa akiyongeye ko nuko uno munsi Perezida Nkurunziza n'umugambi wiwe n'abashuditse babandaje bahunyanga ibwirizwa shingiro bahunyanga amasezerano y'Arusha babandaje bakoresha igikenye kagagado babandanya bakoresha gukengera abarundi akarere kambere n'amakungu.
Bwana Nditije muravuga ngo nta cyabaye nubwo Perezida Nkurunziza yashyize ahagaragara urutonde rwa guverinoma nshyashya. Iyo muvuga ibyo mubihera kuki cyane cyane ko hari abavuga ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo gushinga leta?
Gushinga leta ugatsinda amatora ubanje kunyanga ibyiza shingiho neza amatora y'Arusha umukuru w'igihugu kintu cya mbere ajejwe n'ihugu byose ni kubahiriza amateka n'amategeko n'amabwirizwa. Rero iyo umaze guhunyanga ibyizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha ni kuvuga aba bamaze guta intumbero. Ibyo nicyo gutuma twese twebwe gushika uno munsi nta matora araba kuko nari ko ndabivuga byose byakozwe hahunyanzwe ayo mabwirizwa ahambaye cyane mu gihugu yarabandanije aho niko mbere ni kurahira yarahiye ikiringo ciwe ca nyuma kitararangira arabandanya kandi ashinga ibyegera byaba byiwe cyari cya mbere aho nyangingo ya mirongo ine n'icyenda kuko twabibabariye yuko uko bavuga yuko abajya muri bagaragaza ibigambo yashikanye igice kimwe cya mirongo ibiri cy'amajwi mu matora y'abashinga amateka. Ibyo si ibyo resiko byagenze mwari baraganije ko muganza y'iprona wa konsiliya ibice bibiri n'utunyweze turenga ko yabandaje n'uburere ashinga leta ngo nyanze nyine izo ngingo iyo ngingo y'amasezerano yabandi y'ibwirizwa shingiro. Urumva rero yuko ku bwacu ibyo nibyo byatumye haba ingorane mu gihugu haba indi uruhaba umugumu ko haba abangara bicwa babandanya bahigwa buhongo twagira tuti twebwe iyo nzira ntayo twemera ku buryo rero abo batanu bivuga twe ni bose abo bo mizero y'abantu nabo bose bagiye leta leta icyo twokwita leta y'icaduka kuko leta ntiraraba kuko amatora ingene yagenze ibyavuye muri tubyemera ku buryo rero twari tuvuga mugabo dasa na ikona iyo leta ntituraba nta mudasigana n'umwe ari we kandi abuze winjira kuko yatusinge muri amashinga amateka n'ubundi ko bizogenda.
Hanyuma se mubona ibyo bibazo umaze kuvuga byabonerwa umuti gute? Mwebwe umuti mushyira imbere ni uwuhe kugira ngo ibyo muvuga byose bibe byakemuka?
Icyo dusaba ni ibiganiro. Perezida Nkurunziza yagiye mu cyerekezo kiza kirangi kuba tuti ni abarundi bose mu bwoko bw'imigambo yose amashyirahamwe yigenga twicare turabe yuko ibi byagize bironyanga amasezerano y'Arusha bironyanga n'ubashingiro bizana amarira n'amaganya muri bene Burundi kwa inzira idashika dore rero twite turabe naho ushingwa leta mfata kibanza yumvikanye ko ifise igikorwa nyamukuru cyo gutunganya amatora yituje amatora yumvikanye ko amatora ahuriyemo bose amatora azana amahoro n'umutekano mu gihugu n'iterambere.
Charles Nditije umuyobozi wa IPRONA turagushimiye cyane akanyu ha radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Allo?
Allo?
Ngaramutse nyakubahwa muvugize.
Ngaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Neno gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya yeje.
Ni kiganiro cyerekeye ikigasha.
Muzotuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari byiza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga?
Ego, ni batatu. Hari gitimu jisho.
Aha.
Hari kibi na kanwa.
Mm.
Hakaba na kansura hebo.
Narega mugenze ko numva umenga abo batatu bose bari muri gwa runandi rutugwanya. Aho nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki? Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi.
Mugenze, jewe numvise higandiro cyo hava gihengamira ku ruhande. Ngira uhanuza abagenza ukumva cyo bayivuga ko.
Ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora. Wewe uraza gusa nzobimenye.
Kabara Nkuru. Jeora inashimye ko noza mu higaniro mugabo urantunga. Aba batumira arabo. Urambabarira nzoza hanyuma. Urakoze.
Eh, ngo ntazoza mu kigani arashaka reke nzokoranya abo batatu. Sinzo chamvuga ko yasekuza.
Sigaho kabarankurusha. Uko siko bigenda. Amategeko y'umwuga ategekanye ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama. Nijyo teka ryatwebwe abamenyesha makuru.
Ako na kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Bagenzi mwese muduteze amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu biyaga binini birasaba gufata mu mugongo abagore bakorera mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntibongere guhohoterwa cyane cyane ugufatwa ku nguvu. Inkuru ya Sumta Kaboyi.
Mu myaka ishize abagore bakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahoraga nihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina. Ibi bikorwa bigaragarira cyane mu bihugu bigize uyu muryango bikirangwamo imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro. Ibi bigaca intege abagore bamwe bagatinya kwinjira muri uyu mwuga. Abanyarwandakazi batinyutse uyu mwuga bemeza ko bafitiye akamaro ugeranije n'ubuzima babagamo mbere.
Turi impate ni ukuri nga unyereke mu mudamu hano ujegaje gumunyere na akazi gasambaraga bakwirirwa kuri bure kugira gutyo kugira gutya utahaga tuza kababara umugongo ariko ubutwegwe twarayimenyereye bureke turayikoresha natwe.
Hanjye aka kazi karamfashije cyane ubundi ntarakazamo hazaga umutware wiwanjye. Kwa kwicara mu bana abana bakagege basinziriye ntegeje ikiro cy'ubugara umugabo azana kikaza wenda sambiri yaciye ku kabara afata agacupa. Ariko ubu ngo iyo nahembwe ndagenda nkahaha ibyo guteka nkashyira mu rugo yabaye n'imyambaro y'abana nkayigura ubundi wasangaga abana bambaye ubusa nanjye rimwe na rimwe ugasanga ntibigenze neza.
Mu Rwanda abagore binjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro baracyari bake. Mibare itangwa na Minisiteri ishinzwe iby'ubucukuzi igaragaza ko mu mpushya zigera kuri 700 zahawe amasosiyete cyangwa amakoperative acukura amabuye y'agaciro 19% ari impushya zahawe koperative ziyobowe n'abagore. Naho abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro barenga 37 abagera ku 600 nibo b'igitsina gore. Leta y'u Rwanda ivuga ko igomba kuzamura uyu mubare ukiri muto w'abacukuzi b'abagore bakagera kuri 30% kuko no mu zindi nzego iyi 30% yubahirizwa. Cyakora umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'umutungo kamere ushinzwe iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Bwana Imena Evode avuga ko mu Rwanda nta hohoterwa rikorerwa abagore bari muri uyu mwuga w'ubucukuzi.
Mu Rwanda nta kibazo cy'umwihariko nzi ngo hari ihohoterwa riba kubera abantu bagore bari gucukura amabuye y'agaciro, ntacyo turumva. Ariko ntibivuze ngo hari takuye kunozwa kuko hari nk'ahabera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usanga haba ingeso mbi z'ubusinzi, uburaya. Ibyo ni ibintu rero biba bigomba gucika tukashaka umuti kugira ngo ibyo bintu biveho.
Ibihugu biri mu muryango w'ibiyaga bigari birasabwa gukora iyo bwabaga abagore bakarindwa imitwe yitwaje intwaro ibabuza kwinjira mu bikorwa by'ubucukuzi ndetse no gufasha umugore akareka ko mu bakora imirimo yo hasi ahubwo nawe akaba yaba umukoresha. Mu Rwanda abagore bagerageje kuba barwemeza mirimo muri iyi mirimo y'ubucukuzi bavuga ko bagihura n'ikibazo cyo kubona inguzanyo.
Natwe ikintu dusaba leta nk'ubu nka barwemeza mirimo abadamu ntabwo turabona uburyo bwo guhabwa inguzanyo. Nukuvuga ngo ushaka n'ingwate kugira ngo ujye kubwira umugabo ko azagusinyira amafaranga ukajyana mu butaka ni ibintu bitoroshye. Ariko hari ibigo byorohereza abadamu bikorera ku giti cyabo cyangwa abahinzi borozi, tukadusaba leta y'u Rwanda ko natwe yadufasha ikatwinjiza muri iyo sisteme natwe tugahabwa inguzanyo bitatugoye.
Mu bihugu bigize uyu muryango wa 12 kwikubitiriye gahunda yo gufasha abagore kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yatangijwe ku bihugu 5 bikigaragaramo imitwe yitwaje intwaro aribyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Centrafrica, u Rwanda na Kongo. Intumwa z'ibi bihugu ni nazo ziri mu nama i Kigali igamije kureba uko iki kibazo cyarandurwa burundu maze abagore bagakora umwuga w'ubucukuzi bidegembya nk'uko abagabo babikora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi. Uburongoye iperereza i Muyinga ari kumwe n'icariho cy'umushikirizwa manza wa parke bifashishije igipolisi mu gusaka ibirwanisho urugo rw'umumenyesha makuru wa Bonesha FM imuyinga mu gihe uwo mumenyesha makuru Emmanuel Ndayishimiye abona ko ari iterabwoba ari karagirirwa uwurongoye iperereza imuyinga amusaba kurema akanamenyesha ko byabaye ngombwa ko bamusaka kugira n'ababanyi biwe batanze inkuru bareme ntibahahamuke inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze
mu gitondo mu gaturuturu wa kabiri Emmanuel Ndayishimiye umumenyesha makuru wabonesha FM imuyinga avuga ko yasanze abapolisi barenga 10 bakikuje inyumba kwa abamwo amaze kuvyuka yababajeje nabo baramubwira ico baje gukora nababatumye
abaza ati none babaje kumuje gukorwa iki bati urakimenya utwara documentation yagiraze hanyuma akikumenyesha tarindira bari banabujije n'umunyezamu ngo ntambarire yuko ariho bari documentation twa documentation ya kiyaza ari kumwe n'icariho cy'umushyiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Muyinga baza atamutahe atamanda bazanye icariho cy'umushyiriza manza yanyeretse impapuro z'akazi zimuranga bati tuje gusaka none muje gusaka iki bati tuje gusaka ibigwanisho ico nakoze nake ndabwira nti jewe ni mwinjirana na mwebyi ntabasufye abinjira kunsaka ndabasaka ndarabwa taco bitwaje mu nzu yanje barinjira mu byumba byose barambaza ibikoresho by'akazi by'umumenyesha makuru ndabereka
muri iryo sakwa ry'ibigwanisho uwo mumenyesha makuru avuga ko yatewe amakenga n'umwe mu bapolisi yinjiye mu basaka kandi batari bamwumvikanye ko na cyane cyane ko atabanje gusakwa nk'abandi ivyo yoba yinjiranye Emmanuel Ndayishimiye ariko agashima ko bamubahirije baramusohora nk'uko yari yabibasavye mu gihe abamenyesha makuru batari bake bamaze guhunga igihugu uwo mumenyesha makuru wabonesha FM abona ko ari iterabwoba ribandanya ku bandi bamenyesha makuru batarahunga
ntandwi zitatu ziheze mukuru wanje batera amabuye mwijoro ndiwe ndi muhira mwijoro n'umujyango wanje batera amabuye iminota irenga 30 ndabimenyesha n'abarongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga amabuye aravuga umujyango turatekewa n'ubwo none ibi bije byunyura biragaragaye ko muri no minsi amenyesha makuru baturabari bi kuko atadukeneye bo baba bakeneye yuko ntacyo mwunga mu bandi nivyo mbona bati ntubashaka ntubashaka twarabiberetse ni mugende mutuvideo jewe kubwanje nivyo mbona ko yo bari yo ntumbero jewe saba yuko izo nzego harimo abahaye bantera ubwo yuko buza bakimvira yuko bakabona yuko ndu munyene igihugu imbere yuko ndu mumenyesha makuru bakaza bakankingira muzima bwanje bakinje mutekano wanje
kuri ibyo bishikirizwa n'uwo mumenyesha makuru twashitse kuri parke ya Muyinga twakigwa n'icyariho cy'umushikiriza manza tumubajije ivyo mumenyesha makuru yatubwiye ko twobibaza umushikiriza manza twaciye turondera Ernest Nduwimana umushikiriza manza mukuru wa parke ya Muyinga uwo nawe aca tumenyesha ko amaze iminsi ku musego kwatacu abiziko niko kurondera ubutwari iperereza mu ntara ya Muyinga yari mu bakoze ico gikorwa cyo gusaka uwo nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko bakoreye ku nkuru bahawe na bamwe mu babanye b'uwo mumenyesha makuru zivuga ko hari ibintu bitemewe n'amategeko yoba atunze mu nziwe kandi ko bararanye amakenga ku bantu yaraje batamenyereye abo nabo bakaba bari abashitsi b'uwo mumenyesha makuru Emmanuel Ndayishimiye urongoye iperereza mu ntara ya Muyinga akavuga ko byabaye ngombwa ko bikora kubajejwe ubutungane babifitiye uburenganzira kugira babafashe gusaka gutyo amakenga yabo batanze inkuru ashobore guhera ntibahave bahahamuka mu gihe umumenyesha makuru ashikiriza amakenga ku mutekano wiwe urongo iperereza amusaba ko yorema imuyinga Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
iyi ni programme ya radio ijwi rya Amerika tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku iradiyo ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM i Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Gukomeza iterambere mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika yo musi bugaragwa bwa Sahara ni kintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimikiye ko cyane umugambi ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya Amerika na karere ka Afrika African Growth and Opportunity Act mu mfunyapfunyo AGOA akaba ari wo mugambi mukuru ku vyerekeye ubudandaji na karere ka Afrika Abategetsi ba leta abaserukira bikorera ku giti cyabo n'abaserukira mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu karere ka Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazokoranira ku mugwa mukuru w'igihugu cya Gabon Libreville muri yindwi kugira baganire kugena umugambi wa AGOA muri iki gihe umaze imyaka 15 ushobora guhaka ryo abanyagihugu bo muri Afrika ku bijanye n'ubudandaji n'imitahe muri iki gihe no muri kazoza. Ibiharuro vyerekana ko hari ukumvikana muri Afrika no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuruja n'uruza mu by'ubudandaji atantambamyi no kongereza imitahe mu mahanga ari ibintu nkenegwa kugira bitume haba iterambere mu by'ubutunzi no kugabanya ubukene. Kongre ya Amerika yemeje itegeko ryashizeho umugambi wa AGOA mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2000. Umugambi watumye bidandazwa bitari bike bivuye mu karere ka Afrika byinjira ku masoko ya Amerika bidatanze amatagisi. Umugambi wa AGOA warashoboye gufasha ibihugu vyemerewe muri uwo mugambi kukuramwe inyungu birashobora gushorera ibidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugambi wongera utuma haboneka ubuzi n'iterambere mu butunzi. Mu mwaka w'2014 ibidandazwa atari bitoro ibihugu vya Afrika vyashoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hisunzwe umugambi wa AGOA vyashitse ku miliyaridi zine n'imiliyoni amajana ane z'amadolari mu vyiyongeye hafi y'incuro amajana 250 kw'ijana umuntu abigereranije no mu mwaka w'2001. Ukwiyongera kw'amahiringurira atari ibitoro vyatumye haboneka ubuzi bugera ku 300,000 mu bihugu bikora inyungu mu mugambi wa AGOA. Akamaro k'umugambi wa AGOA byatumye uwo mugambi ushigikirwa bikomeye muri Kongere ya Amerika. Muri iri ki Kongere ya Amerika ikaba yasubiye kwemerera uwo mugambi kubandanya mu kindi kiringo cy'imyaka 10. Ivyo vyerekana kwiyemeza kwa Amerika ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika no kuvyerekeye gushigikira iterambere mu butunzi ryo mu kiringo kirekire kiri imbere ry'akarere ka Afrika. Itegeko rishasha rya AGOA ryarongeye ko ingingo isaba gukomeza uruhara rw'abapfasoni mu iterambere mu vyerekeye imibano politike n'ubutunzi mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ivyo vyemeza uruhara rukomeye rw'abapfasoni mu karere ka Afrika. Inama yo muri uyu mwaka w'2015 izohaka ryo kuguhimbaza gusubira kongereza ikiringo cy'umugambi wa AGOA kubona ivy'uwo mugambi waranguye mu kiringo cy'imyaka 15 irangiye kwihweza ibizorangurwa mu kiringo cy'imyaka 10 yimirije no kuganira kuri kazoza k'ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika.
Iki gihe ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jiti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru vyari bigize amakuru avugwa hirya no hino kw'isi. Alphonse,
igihugu ca Turikiya ku munsi wa kabiri caragiraniye amasezerano n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kugwaniriza hamwe bakoresheje indege wa mugwi w'iterabwoba Islamic States. Ayo masezerano nayo azoja mu ngiro mu minsi iza. Yukiya Amono asubikira ishami ryishira mu mpuzamakungu ONU rijeje gucungera ibyibigwanisho ronyanganda yamejeje ko muri ku munsi wa kabiri ko yumva aremye ko muri iki gihe umurwa rongoye ufise ububasha bukwiye bwo kumenya ko Irani ibandanye umugambi wo gukora ibirwanisho ronyanganda kurusha mu myaka 10 iheze. Igihugu c'Ubufaransa kiragiriza ibikorwa by'iterabwoba Ayub El Kazani, uyo nawe ni wa muhungu yagerageza ku munsi wa gatanu kurasa abantu bari mu igari moshi yarivuye mu gisagara cya Amsterdam hari muri Hollande igana i Paris mu Bufaransa. Inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaragabishije perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir ko mu gihe atosinya amasezerano ku munsi wa gatatu nk'uko yavyemeye ku iyo nama izoje ifata ibihano byihuta. Joy Ogu umunyanigeriya arongoye iyo nama muri uku kwezi k'umunani yavuze ati bitegerezwa gusinywa atagisabwe.
Jiti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyene turaza kubashikiriza amakuru n'ibindi biganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza ndabara mukije ndabahikaze muri iki kiganiro aha turi ni i Washington DC kuri micro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana uyu rero ni wa mwanya waca kiganiro muri isanga ikiganiro mutegurirwa mukongera mukashikirizwa ni radio ijwi rya Amerika. Muri iki kiganiro turaza guca irya nino ku bijyanye n'iterambere, ariko cyane cyane dushimikire ku iterambere ry'ugwaruka. Mwakoze rero mwese mwahisemo kutwumviriza mu Burundi, twumvikanira kuri FM 94 ibice 9 no kuri FM 95 ibice 2 mu Rwanda. Turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Tugiye guca ico kibazo c'ugwaruka irya nino, turabe ugo gwaruka ingene rungana, ivyo rukora mu ncamake, ingene vyifashe ibijanye n'iterambere ry'ugwaruka mu Burundi. Umutumire dufise muri iki kiganiro ni Emmanuel Mfaye Kurera. Emmanuel, turabara mu kije, muratwumva?
Ikiganiro cyanyu kiraryoshe.
Murakoze. Uwo mutumire rero Emmanuel Mfaye Kurera ni umuhinga mu by'imigambi y'iterambere, akongera akabarongo ishyirahamwe ryo guteza imbere abikorera utwabo i Burundi. Nibaza Emmanuel ko ntihenze, nimba hari icyo mwokongera ko ku mwidondoro wanyu mwokivuga mwanya n'uwanyu.
Murakoze. Nitwa Emmanuel Mfaye Kurera, nahora mba muri Amerika, nari maze imyaka 19. Namaze imyaka 15 nkora mu ishyirahamwe rifasha abatishoboye kugira ngo bikorere utwabo. Igenzi ryo rikaba riri Arlington, Virginia. Hanyuma nashimye gutaha kugira ngo ndabingere nashobora gufasha igihugu cy'amavukiro, cyane cyane mu byerekeye abo babipfuza gukora utwabo kugira ngo bashobore gukora akazi kabo bikoreye bonyine. Hanyuma nashyitse nshinga ishyirahamwe ryitwa APVD mu mfunyapfunyo, novuga yuko ari ishyirahamwe ryo gufasha abashaka kwiga ingene bo kwikorera utwabo. Hanyuma twatwa turarondera imfashanyo kugira ngo abo duhereje kwigisha ingene bashobora kwikorera utwabo dushobore kubaha imfashanyo yo gushobora gutangura umugambi wabo. Ariko iyo mfashanyo ntiraboneka, ariko tuguma tuyirondera kandi turizigiye ko izoboneka.
Murakoze. Iki kiganiro turiko twibanda ku bijyanye n'iterambere ry'ugwaruka. Mbega hari ibiharuro mwo bamuzi ku gitigiri cy'ugwaruka mu Burundi? Ugwaruka mu Burundi rungana gute tugereranije n'abarundi bose ko bangana?
Kuri icyo kibazo sinovuga neza uko bangana, ariko dufatiye kuri rusansuma yabaye 2008. Hanyuma tukaraba nagira mvuge bwa buhinga ngurukana bumenyi, barashobora gutegura bakavuga bati ko ugwaruka guhangana ku 2008 mu 2015 rungana gutya, sinzi ingene no kivuga mu Kirundi ikintu bita projects. Ni ukuvuga aho mperuka ku gushakishakira ku muhinga ngurukana bumenyi nasanze aba gwaruka ari 65% kwijana ku bantu ijana ry'abarundi 35% n'ugwaruka ruri munsi y'imyaka 25 no muri 2008 n'ibyo bari batoye muri rusansuma ya bose aho umuntu agize iyo projection abantu babarundi babateye ku 18.8 no kuvuga ugwaruka 35% soba ari 7,13,000 aho rero aba ku myaka 25 gushika ku 35 soba ari 3,000,000 n'igice hanyuma abarengeje imyaka 25 abakuruke abasaza n'2,239 gusa mwumva yuko gwaruka niko gwinshi niko rugize umugwi mukuru uri mu Burundi ariko aho nagezeje ku myaka 25 uko niko ivyo bice babiharuye sinzi ko kuva 25 gushika ku 35 twa bitugwaruka ariko muri ivyo bice babishye abantu bakuze bashobora kuba bakora akazi ariko no muri abo hashobora kuba harimo abadafise akazi
none gwaruka ko twumva ari gwinshi mwo bamuzi ibiharuro by'ugwaruka ruri mu buzimbe ugwaruka rukora mu gihugu runganiki
biragoye kuko turafite ibiro bikuru bijejwe guharura abantu no guharura ibintu biri mu Burundi ariko uwo giharuro ntibaragishika ko nka neza na neza ariko umuntu yitegereje akaraba neza bwambe harwaruka gwiza amashuri n'ururi mu mashuri hakaba n'urundi gwaruka ruba mu misozi mu mihana byogora kumenya neza na neza ugwaruka rufisa akazi n'urudafisa akazi ariko icunze cyo nkunda kumbona nico n'abantu bakunda kuvuga gwaruka ruhetse ishuri nirunka akazi uko kera twiga twibaza yuko ari leta iciduha akazi ariko ubu nibaza yuko ugwaruka bariko ragwigisha yuko wo kwiga bacha gwigisha n'ingere guheza rugazoca gwikorera akazi uko leta iruzuye yararonsa abakozi bakwiye abana bize bahije amashuri bazotegerezwa guca barondera icyo bokora kugira ngo bashobore kwitunga ugwaruka nabwo ruba mu misozi rubana n'abavyeyi rurafasha abavyeyi kurima hamwe amasi yarahaze ahandi haracariho ubwo ose nashobora kuvuga ikitigiri nico gituma n'ivyo biro bikuru bijejwe guharura abantu no guharura ibintu biri mu gihugu bidashobora kubitora neza kuko ntawo bakwira bose mu gihugu cyose
muri umuhinga mu by'imigambi y'iterambere kandi mukamurongoye n'ishyirahamwe ryo guteza imbere abikorera utwabo none rwo gwaruka mu bikorwa byanyu mwebwe mwaruteguriye iki
ugamera mbere twateguriye ingene umuntu yoshobora kwifata akiyumvira icyo yokora kugira ngo ashobore kwitunga yongere ateze imbere igihugu turamaze gutangura kwigisha ugwaruka afika nka 63 kugira ngo bashobore kambere na mbere kwiga icigwa citwa entrepreneuria hanyuma tukabigisha n'ingene bashobora ku mu gihe batanguye umugambi wabo ingene bashobora kuwutunganya neza kugira ngo ubungukire bongere bashobore guha akazi abandi mu gihe bashoboye gutera imbere ivyo niyo ntambwe duteye ko ariko nkuko nabivuze kare nari navuze yuko turiko turarondera ingene tworonka imfashanyo zivuye mu bagira neza cyane cyane USAID cyane cyane hariho n'indi shyirahamwe yitwa US African Development Foundation turiko tuzogerageza n'ahandi mu yandi mashyirahamwe y'Uburaya cyane yo muri Afurika tuzogerageza no mu Barundi tubasabe abo babishoboye bafume bafasha abi wabo mu kugwaruka babaho mutahe bashobye kwikorera utwabo twifuza yuko umuntu yo yoronka iyo mfashanyo cyane ingurane iyo ari umuntu yabandi guheza akiga neza kugira ngo azabitunganye neza kugira ngo niyunguka atabiyungukiye igihugu kandi azoba ahakazi urundi gwaruka kugira umufashe gutera imbere.
Urakoze mutumire wacu. Turafise umunywanyi ariko yifuza yuko tumuhakanya turakugaruka ko kubindi bibazo kumbure biva mu banywanyi canke mu ntererano. Daniel Manirakiza turamufise ku murongo wa telefone. Daniel, muratwumva?
Ego, ndabumva.
Mutubwire ibyo mukora canke mutwidondore ko imbere yuko mugira ico mushikirije.
Je nitwa Daniel Manirakiza, abandongoye ishirahamwe ry'ugwaruka ahenshi benshi arabashomeri nk'ibice 90%. Ishirahamwe ryagiyeho tumaze kubona ikibazo kiri mu Burundi, ugasanga ugwaruka rurangiza amashuri ariko ugasanga nta kintu na kimwe leta ishoboye gushyira mu ngiro kugira ngo ugwaruka rurangiza amashuri rushobore kuronka icyo rukora. Atavuga ati reka tujye hamwe kugira ngo dushobore guhimiriza duhimirize leta tugira n'ize tuyisaba, kubera aha mu Burundi nta hantu na hamwe nta ministere n'imwe irimo ikibazo cyerekana yuko bogwanya ubushomeri ko nk'ubushikangaji dufise bw'akazi atari ubuhonye ne nabonye mbagi bahinduye gato yabasize ko yuko ari ubushikangaji bw'akazi n'ukurondera akazi. Ubu nje ni cyereke twoshima ariko ahandi ho ntibyahoraho. Uburundi twavuze tutireka tuse turabivuga nize twavuze muri saro pour ya mbere na saro la deuxième saro pour emploi yabereye ibujumbura ni yindereza taje no dor emploi yabereye mu muntu ze nyingozi kugira ngo dushobore rero kugusaba icyo leta yoshobora gufasha ko twasanze mu bantu ijana barangiza amashuri umuntu aronka akazi muri leta ari umwe kwijana. Dusanga tuti none abo bandi 99 bashabaje hehe. Dusanga mu bantu 10 barangije amashuri, tugasanga muri abo 10 nk'abantu bo bize aya mashuri bita yindera bigisha hariyo biga imyaka 2 imyaka 2 mbere yo inyuma yo w'icumi abo ubu leta ntakazi kibaha. Ni ukuvuga abo bantu bose bari kubararangiza amashuri bo badushabaje tuvuga tuti reka dusemerere dusabe leta yuko abo nabo yo bahigira ukundi kuntu ibigisha ibindi bintu bokora kugira ngo nabo baronke ikintu bashaka gukora kuko umwe abo benshi barihebuye. Hanyuma umushyiranganje yavuze yuko ngo atakazi kakiboneka ngo ubunye ngo nakaboneka ngo basubirize abapfuye, mugabo bapfa nta bantu babamenye ko bapfuye, abo basubirizwa nyimba ari umwe nta kibazo cyaba. Usanga ari kamwana wa mama ugasanga bafashe umuntu baramutoye mugata kibazo ugasanga nk'umwana amaze imyaka ko twasanze ubushomeri mu Burundi umuntu ashaka twasanze mwayene ni imyaka 5 n'amezi 2 mugasanga ari wunda amazi imyaka 5
cagagura
amazi amezi 2 agacaronka akazi hari wunda ashomereye imyaka 5 tuga tuti reka dusabe akarenganye kumbureka habe kuko dusanga cyose kiri ikindi kibazo giteye ubwoba. Rero nibyo twagiye kugira ngo twungurane ubwenge kandi n'ugwarukanago tuvuga tuti ubu no kumenya yuko atabuzi bukihari no kumenya yuko uburu udafise utize mu mutwe ukigiti ukiga ari kubera utisha ejo ni hakorwa ikibazo wewe ntacho zotora. Rero no kubwira tubakangurira nabo bige bamenye yuko imbere atari heza hama tugasaba leta tuti burya rero yakazi akazi ntakahari ariko hari hakenewe yuko ugwaruka ruja hamwe mwe mukarufasha mu migambi yabwo mukabafasha n'uburabona mu mabanki basaba icyo bita photo guarantee.
Murakoze.
Urabona ntibikunda yuko ego.
Murakoze, reka turondere yuko tuha umwanya abandi. Reka tugaruke ku mutumire wacu Manuel Mfayukurera. Daniel Manirakiza avuze ati aranezerwa nuko ubushikiranganyi bwashize ko ubushikiranganyi bw'akazi ngo n'ukurondera akazi. Mbe mwebwe muri iyo shira hamwe ryanyu hari ico mukorana n'ubushikiranganyi kubijyanye n'ico kibazo cy'ugwaruka?
Oya, twebwe ishira hamwe ryacu yitwa APVD, Association Burundaise pour la Promotion du Volontariat pour le Développement, ukino finofi nta na kimwe ni dukorana na leta ni ishira hamwe cyabikore twawe itegamiye leta y'abanywanyi twagiye hamwe kugira ngo twiyumvire icyo twokora kugira ngo tugwize abikorera twabo mu Burundi ariko ikintu kimwe numvise Daniel Manirakiza aje gushikiriza nuko wewe afise ibiharuro bitomoye hanyuma akavuga ngo leta ntacho ifasha kugira ngo ubwo gwaruka ngo rushobore kuronka kazi naga namubwire yuko kwisi yose je nahoramba muri Amerika kwisi yose si leta irondera kazi abantu ni abantu barondera kazi cyane cyane mu bikorero twabo mu gihe mu Burundi abikorero twabo bita secteur privé mu gifaransa itarakomera ngo ishobore guhakazi abo banyeshuri bose baheza amashuri ubushomeri buzobandanye leta irarondera abakozi bayikwiye bakora ubuzi bwa leta hanyuma abasigaye bose bagaca baza guhabwa akazi nabo bikorera utwabo ingorane yabaye mu Burundi kuva twikukira twamye twiga kugira ngo turonke akazi ka leta nta muntu yiyumvira ati reka niyige ninaheza nje kwikorera utwanje hanyuma ntera imbere maze gutera imbere meze mpakazi abandi baze gukora muri mu ihinguriro ryanje canke mu rudandazwa rwanje canke mu burinyi bwanje iyo rero niyo ngorane iri mu Burundi si leta ntishobora ku isi yose si u Burundi gusa shaka murayo n'ibihugu byose bya Afurika no hiyo nyine muri leta zini muba si leta itanga akazi ku baheje amashuri afashije amashuri baraheza bakaje gusaba akazi mu bikorero twabo leta ikeneye abakozi iraheza igatoramwo abo ishobora gusubiriza ibyo nk'uko yabivuze leta nini irabigira ariko kubera yuko abakozi ba leta hari gitigiri batashobora kurenza mbere ubuhombere leta yaranga yarahaye akazi benshi rwose ugwaruka kuko bubatse amashuri menshi ayo mashuri menshi ngo yuba arengeye ayubatswe mu myaka 40 muri imyaka 10 kubatswa amashuri arengeye ayubatswe mu myaka 40 twari tumaze twikukira urumva barahaye akazi benshi ariko ntibashobora guha akazi bose cyane cyane nk'ubu abana wigari bose mbere woho hagiyemo na nivyo bita ishuri shingiro ecole fondamentale batubana benshi gusumba abaheza amashuri ariko ico nipfuza gushikiriza nuko nipfuza ko abarundi bose bamenya nuko kugira ngo ubushomeri bube mu gwaruka nuko abikorewe twabatuba benshi bamaze kuba benshi akaba ariyo bahakazi ubwo gwaruka
murakoze.
Njuti mukurikira ni biganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Turafise murakoze, turafise undi munywanyi ku murongo wa telefone Claver Fe, muratwumva?
Ego ndabumva.
Ni mushikize cyumviro cyanyu.
Ego, mazina yanje nitwa Claver nta kintu imana.
Ego.
Abamva muri mu ntara ya Rumonge mu komune ya Muhuta.
Mhm, bandanye.
Kuri ibyo rero jewe ndabibona mu mise ibiri. Iyo mise ibiri ni iyi, hariho bijanye no kubura akazi. Ibindi nabanza kubivuga mu bijanye no kubandanya ibyigwa.
Ucagagure, ucagagure.
Ego. Ibindi bijanye no kubura akazi birumvikana, kandi leta ntishobora kwakira abantu bose bahejeje amashuri ngo ibashire muri leta. Ikintu rero kibuze mu Burundi nicyo bita leadership. Uburongozi bwiza. sinumva kuntu rufisa abategetsi abagwiza tunga ubona amazu yabo ariko aduga umwanya n'umwanya ariko batiyumvira gusinga ikintu cy'akamaro cyofasha ugwaruka rwezije amashuri nibafate muri ubwo buryo bafise yari yateguye kubaka inzu zitatu afate nk'umuri yari dumwa utereka ahantu afasha aba banyeshuri bahezeze batagira akazi ko musa yomera neza mu gihugu nta leta n'imwe ishobora guha akazi abantu bose bahejeje amashuri ikintu kihari ni uko boshinga ama entreprise ayo makampani yofasha abanyeshuri vuga nk'akarorero ubu ntanga umwaka kugira kabiri nicaye imuhira nahezeze amashuri mu bijanye no kwakira ingenzi muri icyo gihe twari abanyeshuri 87 muri bo leta barakoze gisata bamwe barashobora kuyitora nabayitoye kandi ariko nicyo gisata cya mbere gishasha cyari cyuguruwe na leta twarahejeje none ubu twicaye imuhira mu mahoteli huzuye abantu batize hoteli ya turisme leta igishinga icyo gisata atubwira yuko ifise imigambi yuko ishaka gukoresha abantu babyigiye ngabo kugeza ubu moti gahe nta n'umwe ntumwararonka akazi muri ayo mahoteli
ariko umutumire wacu yavuze yuko namwe mukwiye kugerageza ingene mwoza murakora ubuzi bwanyu mugakreya canke mugatanguza ubuzi bwanyu
yego barabitanguye ikindi naco nikijanye no guheza hari abahezeje nk'ubuzemeze twarahezeje egzeta nayitoye n'amanota ashimishije mugabo cyari gisata gishasha ariko nta kintu leta iri kudufasha kugira ngo abashobora kubandanya amashuri bayabandane twatoye abashikana 73 nibo leta yarungitse mu makaminuza atandukanye abari munsi ya 73 bose ubu bicaye muhira nta kintu kizimi kubategurira bazokora mu ikazoje none bo bazobaho gute
murakoze
icyo rero nasaba kandi leta nidufashe nk'umubyeyi nk'uko yari yasinze icyo gisata ababandanya amashuri bayabandanye abakora ubuzi babukore ariko natwe nyine uruhara rwasa abanyeshuri sanka babaheza tubone nyine kugura ko leta nta buzifise ko kuduha twese ngo dukwirigwe ariko abashobora kubana yibandaneze ubu nicaye muhira imyaka ibiri igiye kuba ibiri nabaye uwa mbere mwicaye mu exame data n'amanota arenga 80% nicaye muhira mbwawe nta kintu kiri gukora none abo bahinga bazoza muri icyo gisata bazoza bavuye ko n'abatwe twe twayibandanize turi muhira
Alo?
Alo?
Mwaramutse nyakubahwa muvugize.
Mwaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Neno gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya yeje.
Ni kiganiro cyerekeye ikigasha.
Muzo tuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari ziza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga.
Ego, ni batatu. Hari gitimu jisho. Hari kibi na kanwa. Hakaba na kansura hebo.
Narega mugenze ko numva umenga abo batatu bose bari muri gwa runandi rutugwanya. Aho nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki. Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi.
Mugenze, jewe numvise higandiro cyo hava gihengamira ku ruhande. Ngira wo hanuza bagenza ukumva cyo bayivuga ko.
Ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora. Wewe uraza gusa nzobimenye.
Kabara Nkuru. Jeona inashinye ko noza mu higaniro mbwa urantunga. Aba batumira arabo. Uramba bari yanzoza hanyuma. Urakoze.
Ngo ntazoza mu kigani arashaka reke nzokoranya abo batatu. Sinzo camvuga ko yase kuza.
Sigaho Kabara Nkurusha. Uko siko bigenda. Amategeko y'umwuga ategekanya ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama. Nijyo teka jatukwebwa bamenyesha makuru.
Ako na akamo, mutewe na studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Twibutse abanywanyi bacu yuko turiko twumvikanira kuri FM 94.9 mu Burundi na 95.2 mu Rwanda. Turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3. Rero ni Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga. Tugaruke ku mutumire wacu Emmanuel Mfayokurera. Uyu muntu avuze amenyeje uko abanyepolitike ngo badashinga amashyirahamwe ngo bararonka ngo amafaranga ngo ariko ntibiyumvira gushinga amashyirahamwe. Iki cyumvira avuze hari icyo mwo gishigikira ko canke mwo kivuga ko
icyo cyumviro cyo kivuga ko nuko iyo umuntu yikorera utwiwe niwe yitorera icyabona kizomwungukira.
Mhm.
Nta muntu ategerezwa ashobora gutegeka umuntu yikorera utwiwe agomba kwikorera utwiwe atari mu migambi ya leta ngo amubwire ngo ngushikore iki ngukore iki ngo shinga ihinguriro ngo canke ngubaka inzu. Urumva ngewe uko ndabibona nuko ari umunyepolitike ari uwikorera utwiwe ari uwirimira niwe yitorera ati jewe icyo mbona kizonyungura ni iki. Urumva uyo munyeshure ndamwumva ndamutegera yuko cyane cyane ko yaraciye n'ubwenge mu ishuri yipfuza yuko yoronka akazi kandi birumvikana umuntu wese yovyifuza. Ariko nagomba kuvuga yuko nta gutishavu ku banyepolitike nta gutishavu kubikorera utwabo nta gutishavu kubarimba umwe wese akora icyo abona kizomwungukira. Mugabo icyo nashaka kumwunganira ni uko abarundi twohindura ingendo tukaraba muko guteza imbere ukwikorera utwacu tukaraba ubutsi bwoshobora guha tukaraba ibyo twokora byoshobora guha ubutsi abo badafite ubutsi mu Burundi cyane cyane ngo gwaruka. Nibaza yuko ari ingendo shasha mu gishyaha mu ryacu navuga gitwa APVD turafise umugambi wo kwigisha abarundi guhindura ingene biyumvira. Usanga abarundi iyo bavuye ku kazi ku mugoroba bahurira ahantu kwikita akanyota canke bari kubaraganira baganire ivyo bokora kugira ngo bateze imbere igihugu baganire ivyo bokora kugira biteze imbere cane cane ingorane iri mu Burundi nuko usanga abantu badakorera hamwe. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga arashobora kuba afite amafaranga ariko ntashobora gushinga ihinguriro wenyine atagiye hamwe n'abandi. Twifuza yuko abarundi twoza turabigisha buke buke kugira ngo barabingene bo kwizerana bashobore gukorera hamwe. Cyo gituma mu Burundi usanga umuntu atanguye ka kiosk usanga abandi bose batanguye ka kiosk. Umuntu atanguye kotsa inyama abandi bose baca botsa inyama. Umuntu atangiza akabare ugasanga iruhani nyine hari ubundi bubare gutyo aho kuja hamwe ngo bagire ikintu ucingira akamaro kinini coha akazi abenshi usanga umwe wese ari satutwanje. Icyo umugambi w'icyo cyahamwe turawufise. Ikindi nashaka kubwira abanyagihugu ni uko igihugu gitera imbere iyo abantu bakibamwo bipfuza gutera imbere. Igihugu gitera imbere mu gihe umwe wese ateye imbere hanyuma agatanga ikori igihugu kikaronka amafaranga akwiye yo gushobora kubaka amabarabara kubaka ibitaro kubaka ibintu bya rusangi. Hari abantu benshi mu Burundi bakibaza yuko ari leta izobazanira iterambere. Hari abantu benshi mu Burundi bibaza yuko hari Imana izokoroka iva mu ijuru cyangwa izokoroka iva muri leta. Umuntu wese ategezwa kwigwanako agakora kabiri cyuya hanyuma ateye imbere agatanga ikori hanyuma abantu benshi bamaze gutanga ikori leta ikaronka amafaranga menshi n'iki isubira igakora ibyo bintu bya rusangi. Kuri mi yoshobora no kugira ayandi miyindi migambi y'ingirakamaro. Yoshobora ku ibyo bita projet aho tena cité domaine d'œuvre kuvuga ibikorwa bikoresha abantu benshi. Nabibonye mu Burundi barabitanguye hari ahantu basigaye bashira amabuye mu ibarabara ugasanga ntakora abakozi benshi rwose n'ibyo ni byo kutanguza ubuzi bwinshi mu gihugu. Nibaza yuko ikindi kintu nokongera ko ni uko sinzi uwavuze ngo imbere si heza imbere ni heza kuko mu Burundi turafise ubutare bwa nikel. Nibaza yuko buzuha akazi rwaruka rwinshi imbere ni heza.
Murakoze. Reka tusubire kuri telefone ku mirongo yacu ya telefone turabona uwundi munywanyi yifuza kugira icyo ashikirije. Eugene muratwumva?
Ego turabumva cyane. Turabumva ngaho ku gihugu cya Amerika ndetse ndarabukije nabo batumire mwatumiye. Ego hama nanje ikibazo nagomba ndakubaze cyambere nuko jewe ndabona neza yuko hamwe turabye ugaruka ubushemere rusite nega nta kuntu wozaja muri leta mukadodora cyane ukaraho kuntu mwuka na leta kugira ngo bistashe na cyane cyane ukungene ugaruka gushyira kwiteza imbere ama kigira kabiri na twebwe ugaruka turakwiye kuraba ego leta ni leta kandi ugaruka ruhari nago ni rwinshi abamara bataronka akazi ni benshi ariko leta nawe urabona ko ataka akazi nta buzi yoronka ikiriza bose yewe nkavuga ati umuntu abona ko afite amafaranga amaze kuronka amafaranga naje hamwe n'ujya wundi mugenzi we yamaze kuronka amafaranga